nuko byerekanwa n'icegeranyo cy'ishyamba mpuza makunguri rwanyi biturire Transparency International cyagiye habona ku bihugu 180 byo ku isi byakozwe ko amatohoza Uburundi buza mu kibanza cy'ijana na 65. Transparency International rivuga ko ibyo bisigura ko ico gihugu kiri mu bihugu indwi vya mbere vyirayemwo igiturire ku isi, aho Uburundi buzi nyuma y'igihugu cya Iraq bugakurikirwa n'ibihugu nka Haiti, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Korea ya Ruguru na Libya. Ku mugabane wa Afrika ico gihugu kiri muri 10 vya mbere birangwamo ibiturire byinshi n'isesagurwa ry'amatungo ya leta. Ishyirahamwe Oricom rirwanya ibiturire mu Burundi rikaba rinakorana na Transparency International rivuga ko Uburundi butigeze bugira ikibanza cyiza kuva mu myaka 10 iheze. Mu mwaka w'ibihumbi 2015 bwari mu kibanza cy'ijana na 50. Gabriel FCD atwara Oricom yaganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Twebwe kuva aho tutanguriye kubikorera ko mu mwaka w'2006 nuko byagaragaye ko ico gihugu Burundi bwari ku rutonde rwa 36 mu bihugu bigiye kumatohoza, ariko kuva ico gihe Burundi ntibwigeze buduga ngo bushobore kurenga ico kibanza, nk'ubu bwagumye bumanuka. N'ibintu twibaza ko leta byari bikwiye kuyiha ikigwa murabe nk'ibihugu bya mbere Transparency yashyize ku rutonde. Ni ibintu bigaragara neza ko bahuriye ku kintu kimwe kijyanye n'ibigusesagwa no gusohora amatungo ya leta, kandi iyo ntwaro mbi iba mu mashyirahamwe ya leta, ikaba mu nzego za leta, ikaba no mu bya politiki.
Mu karere ka Afurika y'ubuseruko EAC, Uburundi bukurikirana n'igihugu cya Sudani y'Epfo kimaze imyaka irenga 10 mu ntambara mu bibanza bya mbere by'ibihugu birangwamo ibiturire no kunyuruza amatungo ya leta. Icyo bikoze ishyirahamwe Foricom F rirwanya ikimenyane Nkunzi na Kamwana wa Mama muri icyo gihugu ribona ko leta nshasha imaze amezi 6 ku butegetsi yahagurukiye icyo kibazo. General Hakizimana atwara iryo shyirahamwe kuri mikro y'Ijwi rya Amerika twavuganye ari Bujumbura.
Biraboneka ko kurwanya ibiturire byashyizwe imbere, ni ukuri twagira dukengurukire leta y'u Burundi ku ngingo nyinshi imaze gufata zirwanya igiturire. Haramaze gufatwa abatari bake, haramaze kurenguswa abatari bake, mbere hamaze guhagarikwa n'abatari bake mu bijyanye no kujya ibiturire. Tutibagiye eka mu bisata byo usanga by'ukuri igiturire mu Burundi cyarahagurukiwe. Rero tugashimira leta mbyeyi, leta Nkozi, kuko biboneka ko kurwanya igiturire yabigize ibyayo.
Agira ko aneguriye raporo ya Transparency International.
Birashoboka ko mu bisata ibinabiri hashobora kuba hariho hakiri igiturire. Mugabo turashima intambwe zatewe anaje tuba tuvuga ko fari cegeranyo gihengamye, ari cegeranyo kigomba kuza kwerekana ishusho Burundi uko itari. Ni imigambi myinshi iboneka ko leta iri kwashyiramo ingufu mu ntumbero yo kurwanya igiturire, ari nacyo itumiye raporo abayikoze bashobora kuba bafatiye ku biharuro rya kera. Igihugu cy'u Burundi kirategerezwa kuja mu bihugu twavuga ko igiturire kiriko kirarwanya bishoboka.
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aherutse gutangaza ko ibisaka by'abanyonora amatungo ya leta yiwe bigiye gusha.
Umuntu wese yuko yagirije ubusuma uwuko kuragirije gusesa mu ifuga ry'igihugu, uwuko kuragirije igiturire tuzomwandika mu gitabo bakitutaho cirabura mbese tuzobasa mu gitabo cirabura ntagasubire kurera kake muri iki gihugu. Nahata umwarimu yitirwa hari wari uragura gogoza gufungwa ngo hanyuma ngo yanza mfunguro nakiragabwire tuzogurisha ibintu byabo twiriye tugabenegihugu.
Inyuma y'iyo raporo y'abahinga yerekana ingene kurwanya igiturire ku isi no mu Burundi vyari byifashe ku mwaka uheze, ishyirahamwe Oricom rirwanya ibiturire rimusaba gushyiramo ingufu mu kurwanya ako karanda imvugo ijane n'ingiro.
Umurundi wese agacungera ko abamenja babandanya badusahura ubutunzi bwacu bwoteje imbere twese atanu mwavuyemo mu kwerekana ubutunzi bwabo, kimwe twita mu Gifaransa declaration de biens ou de patrimoine. Aho niho bihera hagaca hashirwaho cya kindi bita Service National de Renseignement Financier, bya bindi byo gutunga bitagaragara umuntu yakuye ubutunzi, bya bindi bita kunyegeza amafaranga cyangwa kuyeza blanchiment d'argent, ni gukoresha nabi amatungo y'igihugu abus de biens sociaux, n'ibindi byaha bijyana no gusahura amatungo y'igihugu byose, aho oya ntibizoca bihanwa. Imvugo ijane n'ingiro.
Igihugu gitangwa ko akarorero na Transparency International mu kurwanya ibiturire mu karere ka Afurika y'ubuseruko n'u Rwanda. Pierre Clavier n'inkuru Kigali ku bw'Ijwi rya Amerika.